chicas. Yeah. Here, babe, on my knees, sasa. Niwe, niwe, atari hikwa, mkwini yorusho. Umutima gwanje gurioko. Uwiziwe mpura mpami, nsasiro ye izile my love. I miss you. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa. Nsonywa, I need you, my life. Without you, my baby, ingwezi ojera. Mutima gwanje kagutoneka, eshiwo kampika hari. My love, I miss you day and night. Eberunji niwo byina tinarinkiwe, girl give me one more chance. Eberunji niwo byina tinarinkiwe, baby give me one more chance. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa. Nsonywa, I need you, my life.
Dress by
Saba.
Dear kingdom.
Come, baby, come closer. You left me hanging, my lover. Here is it and to say, umutima gwanje gunanuke. Niwe tabaza yanje, nindaganiso kwiyahe na kuyarukundo. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa. Nsonywa,